Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016. Kuri mikro muri kumwe nanje Kideni Yongabo.
Baje saa yine z'ijoro turakomanga umuzamu yanga kubafungurira kuko ifite amabwiriza yo kudafungura abantu n'ijoro kandi batari no kuri gahunda batazwi ko bari buze. Polisi bakomeza irensisa ngo bafungurire. Amaze kwanga gufungura, umwe muri bo yurira igipangu arasimbuka yinjira mu rugo imbere afungurira abagenzi be barinjira.
Uwo ni Proteni Itegeka, umunyamabanga yihariye w'umugambwe PS Imberakuri utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, avuga ku itabwa mu mvuto ry'umuyobozi w'uwo mugambwe Maitre Bernard Ntaganda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka nyamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Muramutse Fideli, muramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere muri Somalia. Abasirikare 22 ba leta barishwe bahitanwe n'igitero cagabwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shababu ejo ku munsi wa Mungu. Umutegetsi wa Somalia atashimye ko avugwa izina ku mvuzo z'umutekano wiwe yabwiye ijwi rya Amerika ko Al-Shababu yafashe n'igisagara cha Runirgude kiri mu ntara yo hagati ya Shebele. Abarwanyi ba Al-Shababu bo bashikiriza ko bishe abasirikare barenga 32 barimo n'intwaza ngabo ya gisirikare. Umukomanda w'igisirikare cya Somalia Mohamed Mohamud Isanai yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare biwe baguye mu mutego wa Al-Shababu, 8 muri bo baca barahasiga ubuzima. Avuga kandi ko bashoboye no kwica abarwanyi ba Al-Shababu 12. Na umutegetsi wa Somalia atashimye ko bamuvuga izina ku mvo z'umutekano yameje ko abasirikare 22 ari bo bahasize ubuzima, abandi 10 ntibaramenya irengero ryabo, akaba afise ubwoba ko baba bari mu minwe ya Al-Shababu. Babonye igihe cyo gitero cyaba bamesha ko Al-Shababu yakoresheje umwihevyi yari mu modoka itezwemo ikibombe, kandi bamesha ko imiduga 3 ya gisirikare yatwawe nabo baragwanya ba Al-Shababu. Ahandi havugwa ibitero ni mu gihugu cya Turukiya, aho abapolisi 2 bafuye, abandi bantu bashika 22 barakomereka bahitanwe ni bombe yatezwe mu muduga mu gisagara cha Gaziantep kiri mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu cya Turukiya. Buramatari wako karere Ali Yerkikaya yamenyesheje ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa Mungu kibera hanze gato y'ikigo gikuru c'igipolisi. Amesha kandi ko benshi muri abo bakomeretse ari abapolisi. Ico gisagara ca Gaziantep cagabwemwo ico gitero kigira 6 mu bunini kandi kibamwo abantu bangana n'umuriyoni n'igice, kiri mu birometero 55 uvuye mu gace kari hafi y'urubibe rwa Siriya kagenzurwa n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero. Muri Ghana, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi National Democratic Party waragenye Nana Konadu Angiemane Rawlings yahoze ari umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'ico gihugu ko ari wazoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 kuza. Abarwanyi b'uwo mugambwe bamisha ko uyo mukenyezi ari wafisi junja ryo guhangana na Perezida John Dramani Mahama ari ku butegetsi muri iki gihe muri ico gihugu ca Ghana. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe National Democratic Party Mohamed Frimpong amenyesha ko uwo mukenyezi Angiemane Rawlings ari we mukandida akwiye kugira ico ahindure mu vyo abanyegana basaba. Ubwato bwa mbere butwaye bidandazwa ejo kuwa Mungu niho bwava muri Leta Zunze za Amerika bwerekeza mu gihugu cya Kiba, inyuma y'imyaka irenga 50 ico gihugu cyari kimaze mu bihano by'ubutunzi cyafatiwe na Amerika. Ubwo bwato burimwo abantu 700 bwagiye buva ku kivuko kiri mu gisagara cha Miami muri leta ya Florida bukaba butekanya gushika i Havana muri Kiba ku munsi wa mbere. Ubwo bwato butekanya kandi kuzoza bugira ingendo 2 mu kwezi butwaye ibidandazwa. Mu mpera z'uyu mwaka uruja n'uruza rw'indege hagati ya Amerika na Kiba niho rutekanijwe kuzotangura. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry ejo ku munsi wa Mungu yarashitse I Geneve mu Buswisse mu nama igamije kunagura amasezerano yo guhagarika intambara muri Siriya ahagarariwe na Amerika hamwe n'Uburusiya. Leta ya Siriya imaze iminsi 10 igaba ibitero kubayirwanya mu gisagara cya Aleppo. Intambara yaje guhonyanga amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi. Abategetsi ba Amerika bamesha ko Kerry intumbero yiwe ari uko iyo ntambara mu gisagara cya Aleppo yohagarara vuba bwango, gutyo igihugu cyose cya Siriya kigasubira mu mugambi w'amahoro. Kugira ibyo bishoboke, Kerry yasabye Burusiya ko bwofasha kugondoza leta ya Assad kugira ihagarike ibitero. Abaharanira agateka kazi na muntu bamesha ko abantu bashika 250 bamaze gufa mu minsi 10 ivyo bitero bimaze. Abantu baharugwa mu bihumbi baragize ingendo, abandi barigaragambya mu bice nka byose byo kwisi ejo ku itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu, aho hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi hamwe n'akazi kwisi yose.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Vida America I Washington DC n'umwanya mu makuru yo mu karere. Uhere mu Rwanda ha makuru aturuka mu muryango wa Maitre Bernard Ntaganda mbere no mu mugambwe PS imbere kuri utavuga rumwe n'ubutegetsi ayoboye yemeza ko yatawe mu mvuto mu gitondo cejo ku munsi w'Imana ku mpamvu zitaramenyekana. Protein yitegeka umunyamabanga yihariye mu mugambwe PS imbere kuri yemeje aya makuru yitabwa mu mvuto rya Maitre Bernard Ntaganda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Amakuru yitabwa muri yombi rya president fondateur w'ishyaka PS imbere kuri leta vuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Maitre Bernard Ntaganda n'umukobwa w'imyaka 17 Scovi w'amahoro yasakaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru igipolisi kikimara kubatwara. Bwana Protein yitegeka umunyamabanga wihariye w'ishyaka PS imbere kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda gice kiyobowe na Maitre Bernard Ntaganda yabwiye ijwi rya Amerika ku gipolisi cyarariye Maitre Bernard Ntaganda kuva saa yine z'ijoro zo kuwa gatandatu burinda bucya yanze gukingura, aho akinguriye baramusaka babona kumutwarana n'umukobwa we. Navuganye na Protein yitegeka ku murongo wa telefone.
Nyine uko byagenze baje saa yine z'ijoro bakomanga umuzamu yanga kubafungurira kuko ifite amabwiriza yo kudafungura abantu nijoro kandi batari no kuri gahunda bitazwi ko bari buze. Polisi bakomeza irensisa ngo bafungurire, amaze kwanga gufungura umwe muri bo yurira igipangu arasimbuka yinjira mu rugo imbere, arangije afungurira bagenzi be barinjira. Ubwo barazanye n'imodoka yabo bayitambika mu muryango ku buryo nta modoka yindi yasohoka cyangwa ngo yinjire. Bigeraho muke mu gitondo Maitre yarabifungura nyine inzu, polisi irinjira irasaka.
Ni ukuvuga ngo bavuye saa yine z'ijoro bagera mu gitondo?
Kuko bavuye mu gitondo saa 3:20 gutyo. Ubwo bamaze barasaka ibyo bashakaga, batwara amadokima, bamaze gutwara dokima batwara n'impapuro zindi n'ibindi birango by'ishyaka, nawe baramutwara ndetse n'umwana w'umukobwa we. Umukobwa we wari uhari nawe.
Bari abapolisi bangahe?
Bari abapolisi 4 baje mu modoka y'insivire. Batatu bari bambaye imyenda y'akazi, undi yambaye sivire.
Mwabajije babwira ko babatwariye iki?
Ntabwo twabashije kuvugana nabo kuko ntibemeraga ko bavugana nabo. Icyo babuze gusa ni uko babwiye umukobwa we ngo niyurire agende ngo baramugarura. Nta kindi kindi bavuze.
Murakeka ko baba bamutwariye iki?
Ntacyo tuzi uretse ko nta kindi uretse ko ari uko ari perezida wa PS imbere kuri nk'ishyaka rya opozisiyo, nta kindi.
Muri ibi bihe nta bikorwa wenda mwabaga murimo gutegura, kuko ikiganiro giheruka n'abanyamakuru yari yavuze ko bishobotse yakoresha n'imyigaragambyo, ntabwo bishobora kuba wenda ari byo bateguraga?
Oya, nta myigaragambyo itegurwa. Ibikorwa by'ishyaka byo birakomeza umunsi ku wundi, ariko nta bikorwa bibi by'ishyaka rigira, kuko icyo ishyize imbere ni ukuzana ubumwe bw'abanyarwanda ndetse na demokarasi mu Rwanda, nta kindi.
Kugeza ubu muri gukora iki nk'ishyaka PS imbere kuri?
Turi gutabaza kugira ngo agaruke, nta kindi twakora uretse gusaba abamukunze kumugarura nta mananiza yandi.
Tukimara kumva aya makuru, twabajije umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ACP Celestin Twahirwa hari mu masaa 6 z'amanywa zaburaga iminota mike, maze abwira ijwi rya Amerika ko ari twe tumuhaye amakuru atarayazi. Yatwizeje ko tuza kongera kumuhamagara nyuma yo kuyamenya. Kujicha munsi kuisa haya saa chenda ni jichet kwenye guhamagara ACP tukwa ahir guvujiriji polisi churugwanda ni itaba telefone njendanwa. Nyuma y'ibyo twamwohereje ubutumwa bugufi tutaboneye igisubizo. Gusa nyuma ijwi rya Amerika yaje kumenya makuru ko Scovi w'amahoro umukobwa wa Maître Bernard Ntaganda we polisi yamurekuye. Maître Bernard Ntaganda president fondateur w'ishyaka PS Mbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko ryacitsemo ibice bibiri kimwe kitemewe n'amategeko kiyobowe na president fondateur ubwe ikindi kemewe n'amategeko kiyobowe na madame Christine Mukabunani. Maître Bernard Ntaganda ari mu bagombaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2010 ariko ntibyamuhira. Yafunzwe mu gihe cy'imyaka ine nyuma yaho inkiko z'u Rwanda zimuhamirije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo. Uyu mugabo ari mu bambere batari umunwa mu kwamaganira kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rifungurira imiryango umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kugusubira kwitoreza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017 ubwo manda ye ya kabiri zabirangiye. Ekabadiru ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Amakuru ya nyuma yadushikiye atumenyesha ko Maître Bernard Ntaganda yarikuwe. Twagerageje kumushikira kuri telefone yiwe igendanwa kugira aduhe umuco kuco yari yafatiwe. Yamara telefone yiwe ntiyarenganye. Mu Burundi kandi umuntu umwe yarishwe arashwe n'abantu batamenyekanye kumuhana uri muri quartier ya Murama mu gisagara cha Kirundo. Nyenurugo ari mu bacitse ku icumu akaba avuga ko ari we yari karondegwa. Avuga ko azira matati afitaniye n'umuryango wiwe batandukanye. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kurugo kwamvuye kuri Yohani yo haraye haguye umunyagihugu azwi ku izina rya Bizuru hari mu gitero cyakozwe n'abantu batarashobora kumenyekana ku mugoroba w'ubu wa gatandatu. Abantu batari bake bari bicaye muri urugo rugo bariko barica akanyota n'inzoga ziva ku bunywero n'uburiro bita bar restaurant iwacu buhegereye hepfo y'ibiro bya komine. Nyenurugo ari muri abo benshi bacitse ku icumu aravuga uko byagenze.
Ari kwicaye mu masambi turi kumwe n'abandi bantu hanyuma twumva amasase atatu aravuze yavugiye rimwe tuca turajyama hacapamo umuntu umwe nta wabonye ukuntu uwo muntu yaduteye yaje niba yari umwe niba bari benshi ntawo kubesha ntawo twigeze tubona kabisa ntawo twigeze tubona kuko abarabye no kugira ngo batore ibintu zenya by'amasase byarabagoye barinze kubitora mu gitondo baciye babona inzira yazananye yibembeye izo nganigani hanyuma aca mu kugenda yasubiye inyuma nyene makaseruka hariya hepfo.
Nyenurugo yemeza ko ariwe yarondegwa nubwo atariwe yaguye muri ico gitero. Yikeka ko abari nyuma y'ubwo bubisha ari umuryango wiwe ugizwe n'umukenyezi we n'abana bamaze igihe baratandukanye.
Je numva ko ari ububisha burondera je gusa je nibaza ko ari ububisha buturuka mu muryango kandi sindabyibaza nibyibonekeza ko twagumye tugorana n'umuryango wanje ari umukenyezi n'abana ko kuva tutandukanye nta mahoro turigera duhana n'umunsi n'umwe nta rukundo rwigeze rusubira kubaho habaye nk'ukuguma turonderana gushika n'uyu munsi. Turasaba leta yuko yodufasha umutekano wacu kagerageza gucungerwa kuko ndabona neza yuko atamahoro jemfise muri uru rugo.
Hari haciye amezi atatu uwo mutama akomerekeye co kimwe n'abandi bantu bane mu gitero cy'igerenade cyakozwe kuri ubwo bunywero bwegereye umuhana wiwe. Icyo gihe mu bafashwe ku mvo z'amatohoza harimwo umuhungu wiwe. Nyina uwo muhungu ariwe mukenyezi uwo mutama avuga ko yarondegwa avuga ko ari akanko uwo mutama abafitiye n'abana biwe.
Mbona ari akanko kukubera ko urumva yamaze kwanka jewe acayankana n'abana akimaze kubona yuko jewe ahanicaye nshobora kuronka utungagurira abana nkigora nkabaronderera biramubabaza. Umwana ntako atagize ngo asabe ikigongwe arabe ko abana boja mu rugo aranka abana rero ashaka kuguma bishiramo nabi ikibaye cyose ngo ni steve ikibaye cyose ngo ni steve naho ejo bundi grenade yaturika umwana yari haruguruye muhira ku kabari yicaye hagati y'abandi igiturika umupolisi wa mbere yaramaze gushika muhira mu Stevarie ni Stefan ngaho haruguru hanyuma afite baragenda ntamutwara kuva ico gihafunguwe ntiyongeye kugaruka yaje rimwe aje kuraba ingurube ziwe zari zavyaye aca arasubira inyuma ngo nibi byaraye bibaye ngo ni Steve ngo bafatanije na nyina wiwe. Jewe nta buryo namwe fise si Steve nta buryo namwe afise sinumva ukuntu rero byose byoguma bizumva bitabize. turaba
mustane wa komine Kirundo avuga ko bahashitse bikiba Misagostani arongoye komine Kirundo ati baracagerageza kurondera ico ubwo bugizi bwa nabi bwoba buri ko buraturukako
gushika none umuntu turatora ico buvako ariko hasanzwe ari hamatati mu miryango iwabo amazi gihe yarakanye n'umugore n'abana bose baragiye ariko ivyo bintu ntawo bishingira ntaye ko byo bari byo kuko uheruka je bahatera grenade twarafashe bamwe ngo twari twikiye kanyuma bajejwe ubutungane barabikurikiranye mu nyuma baramurekura kumbure ko basanze ivyo bintu bamukiye kuko atari byo ariko gushika uno munsi nawe nyine ngomba yibaza ko ari ibyo mugabo twibaza yuko bitaba ari ibyo kuko abagizi ba nabi bahoraho baca kuko nuwo yikeka mu cyo gihe hagize igihe atari hari nibaza yuko ho bari ibindi bintu tutaratora byo bavinyegeje inyuma ibwo bugizi bwa nabi ariko tubananya turondetse
inkozi giheza kuvuga abapolisi barashitse aho muri quartier ya Murama gutangura amatohoza ariko gushika n'ubu ntibarashobora kumenya abakoze ubwo bwicanyi eka nta n'uburafatwa kumvo za amatohoza akibandanya nuko vyemezwa na mustanere wa komine Kirundo mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Kumakuru yerekeye inkino tubanzirize mu Burundi aho mumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka avuga kwihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera zindwi turangije
twari ku munsi wa 29 w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera zindwi twaraye turangije ni mbere y'umunsi umwe gusa kugira ihiganwa ry'uno mwaka wa 2016 rirangire twashatse kumenya ingene bamwe n'abandi bakira ingene iryo higanwa ryagenze bamwe barashima abandi barafise ibyo baneguye Aba mbere Radio Ijwi rya Amerika yavuganye nabo n'abakunzi b'umupira w'amaguru Hakizimana Jean-Claude numwe muri abo bakunzi b'umupira w'amaguru avuga ko muri rusangi higanwa ry'uno mwaka ryari ribereye ijisho ashikiriza ariko ko vyagaragaye ku migwi imwimwe ata buryo bw'amafaranga buhagije ifise ananegura ingene mu nkino mpuzamakungu zihuza imigwi serukira bihugu hari abakinyi bamwe bamwe bakina hanze batatumwe ko uvugwa cyane ni Saido Ntibazonkiza akina mu murwi ka wo mu gihugu cy'uFaransa
twicuko gutunganya nk'iganwa uburyo buke bwabonetse kuko ari nk'imigwi wasanga yarabuze uburyo bwo kuyitaba ugasanga habaye amaforfe bwo kongereza uburyo na cyane cyane mu migwi gashobora kuronka ku deplace waragiye wasanga babuze ukuntu bagenda kumva z'uburyo ugasanga ntibagiye gukina bwo kongereza uburyo hanyuma ikindi nabonye nuko usanga hari abakinyi umuntu mutwara ku kimenyane oro wore ku mutwara kubera abishoboye bo ku bintu bya Saido Ntibazonkiza ngira nta numwe atabivyumvise nibirebire ariko ico umuntu yosaba urukino ruratandukanye ngira nirindi kosa byo bajyabaye
kuri Saido none ubumusabike
bo Saido tumusaba ko yoza ngaha agakina ariko tukabatuma no kumvo zatumye batamutuma ko kubora aba bakazireka akaza gukina kubera kinira igihugu kandi atunezereza twese abafana
abandi radio Ijwi rya Amerika yegereye nabamenyereza washinye kugira ica shikirije ni Juma Vitali umumenyereza wa Messager Rumonge ubu Vitali Croco ingona mu Kirundi kuri uyu wa gatandatu waruhejeje gutsinda Les Jeunes Athletiques y'Ubujumbura 2-1 avuga ko yaneguye inyifato y'abahagarikizi agasaba ko hogira igihendutse mu higanwa ry'umwaka uza
utunenge twariho tumwe tumwe cyane cyane kubasifuzi ariko sinovuga yuko higanwa ryari ritunganijwe nabi mu higanwa rica ritangura abasifuzi n'abantu novuga yuko bari hagati y'abantu babiri bariko barakina Munawo abantu babiri bitegerezwa yuko wewe uce byifatana mu nizi ubwizano uhengama urabona abakinyi ntibateba gushavura
ni gikire musa federation
federation yosubira kubagirisha inama kuko baba bafise bajya bita ba commissaire de match bakaza barabajya ma raporo namakuru bagenda barumva mu banyagihugu kayakorera ko bakaraba bagatohoza niyo boza barakora neza
iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi na cane cane iryo mu cicaro ca mbere ryamye rifise abari kunda kuva mu myaka iheze ariko abarorezi naho baba benshi ku nkino zihuza imirwi yakundwa cyane idakundwa ihuye ntibaba bake nk'uko biri muri no minsi ivyo bivugwa na Theodore Ntunga umumenyeshamakuru amaze igihe kinini akurikiranira hafi iby'inkino mu Burundi asaba ko hogira igihindutse
igihano ari gitangura tuvuge nko mu nkino za mbere igihano byari rikomeye kuko n'abantu baraza ari benshi kuraba ariko ubusinzi gituma abantu nibakiza kuraba cyane cyane ngira ngo baza hariho nka vitalo hariho messagingozi hariho interstar sinzi mugwa vitalo ngira ngo nukubera ufite abantu benshi bawukunda kandi ukaba wararundiye n'abakinyi benshi bakina mu gwiserukira gihugu benshi nka bose bagiye muri vitalo ariko atari yo migwa itatu ubuye abantu nibakiza kuraba sinzi gituma nibaza yuko bitagenze neza ibi ni je nibaza bitagenze neza bije bintu byo guhindura ka calendrier uko yari panze agacaba bahindura bakagira uti ubundi munsi izidisibe zizokira ubundi munsi nibaza yuko ngira ngo nabyo nyene bituma abantu badehukirwa batamenya neza calendrier uko yoba yahindutse n'igituma
bimwe mu bishikirizwa na bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru baremeza ko hari ingorane bahuye nazo mu ihiganwa rigeze ku musozo Juma Day arongoye umurugujejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko tumwe mu tunenge twaranze higanwa ry'uno mwaka ari two bazokorera ko mu higanwa ry'umwaka uza
kuri twebwe twashimye kubera twabonye ko byagenze neza ariko ari utundu duto duto turiko turatukosora
bamwe mu barongo y'imigwi bari dogera basifuzi ko bavyigenzamo nabi muri ko mu bitorero muti gute
bo ivyo o twaronsa ama plainte menshi cyane y'imigwi kuvyerekeye ibintu by'aba arbitre ni ariko ibyo iyo dossier twaramaze kwishikira muri komite executive kubera barondere ama stage menshi ku ba arbitre
kenshi na kenshi abaho guhindagura ikirangamisi cy'inkino izo biva ku kintu
tufisi probleme imwe gusa biva ningene bategura ama match ya CAF na FIFA anyuma CAF cha turungikira programme nico gituma kenshi tora tuhindura ama match anyuma ikindi ari gihe ruguru abantu b'inzego z'igihugu basaba ko bakeneye kuraba match tuca tuhindura tuca tubaza aba president ko bumvikanye kubera bemere baratwemerera tuca tuhindura ndakibazo na kimwe kubera ibyo
umugwi Vitalo uzaba ramaze kuba uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu mupira w'amaguru uno mwaka wa 2016 mu cicaro ca mbere kugira uronswe igikombe urindiriye ko harangira ihiganwa ry'umukuru w'igihugu n'irya super coupe ngomenya ko umugwi Vitalo ari wo wari watwaye ivyo bikombe byo uko ari bitatu mu higanwa ryo mu mwaka uheze wa 2015 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tuze mu Rwanda naho aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda avuga ku nkino za championnat y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere zabaye mu mpera z'indwi turangije
championnat y'umupira w'amaguru mu kicyo cy'ambere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 22 ikaba yarabaye ejo bundi kwa gatandatu kuri stade y'Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe Amagaju FC yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa. Kiyovu Sport yatsinze Marine FC ibitego biri kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya Gicumbi FC yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Gicumbi. APR FC yatsinze Rwamagana ku kibuga cyayo ibitego bibiri kuri kimwe. Aho ngaho i Rwamagana, ikipe ya Sunrise yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Ku kibuga cy'Inyakinama mu karere ka Musanze, ikipe ya Musanze FC yatsinze Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo habereye imikino ibiri. Mu mukino watangiye isaa 9 n'igice, ikipe ya AS Kigali yatsinze AS Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe. Mu mukino wakurikiyeho watangiye isaa 12 z'umugoroba, ukaba wari witezwe n'abantu benshi, ikipe ya Rayon Sports yahaye Gasopo ikipe ya Police FC yizimanira ibitego bitatu kuri kimwe. Muri ibyo bitego bya Rayon Sports, bibiri byatsinzwe n'umukinnyi witwa Nshuti Dominique Savio ukina ku ruhembe rw'ibumoso imbere, akaba kandi asanzwe ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi bari hasi imyaka 20. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 22 wa championnat ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 46 ya kabiri ni Rayon Sports ifite amanota 42 ikagira kandi umukino w'ikirarane uzayihuza na Etincelles FC ikipe ya gatatu ni Kiyovu Sports ifite amanota 38 ku mwanya wa kane hari Mukura Victory Sports n'amanota 35 AS Kigali ikayikurikira ku mwanya wa gatanu n'amanota 38 ikipe ya Police FC iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 32, Gicumbi FC ikaba ya karindwi ikagira amanota 30. Sunrise iza ku mwanya wa munani n'amanota 27, ikipe ya cyenda ni Bugesera FC ifite amanota 28. Amagaju FC ni ya cumi n'amanota 23, ikipe ya cumi na rimwe ni Marine FC ifite amanota 22. Ku mwanya wa cumi na kabiri hari Espoir FC ifite amanota 20, Musanze FC ni ya cumi na gatatu n'amanota 19. Ikipe ya 14 ni Etincelles FC ifite amanota 16, Rwamagana FC iza ku mwanya wa 15 n'amanota 11. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 11. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru, imwe mu mikino yo kwishyura muri shampiyona y'amakipe y'abakobwa yaratangiye. ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Kigali IPRC Kigali habereye umukino wahuje ikipe y'ishuri n'ikipe ya APR Volleyball Club. Umukino warangiye APR Volleyball Club itsinze IPRC Kigali amaseta 3 ku busa. Kapiteni wa IPRC Kigali yabwiye Ijwi rya Amerika ko APR Volleyball Club yabarushije, ariko ngo buhoro buhoro ikipe ye izagenda irushaho gukina neza.
Twakubana neza Clementine, baraturushije kuko kandi n'abantu bakuru bafite experience. Batushijemo ibintu byinshi, ahanini wacu wagiye bona nka reception zagiye zanga, ariko turateganya ko bizagenda bikosoka uko tuzamara iminsi muri shampiyona.
Ku ruhande rwa APR Volleyball Club, umutoza wayo Viateur Sibomana asanga gutsinda IPRC Kigali bitari bigoye ngo kuko ayari amakipe abiri ari ku rwego rutandukanye.
Ntabwo navuga ko rugamba rukomeye uko twiteguye imyitozo twakoze kandi twafashe na n'ikipe nivo yabo ntabwo ari nivo ikanye ku buryo yatuma mvuga ko ari match yari yo guhangana. Fine bakinye neza n'abakinnyi banjye bakinye neza, ariko urebye ntabwo guhangana kwari guhara amakipe mvuga amakipe ntabwo ari isaba ngo ari kuri nivo zijya kuba zingana ngo bahangane, ubundi nimara amakipe angana iyo nivo zijya kuba zingana. Ako na mboko turusha ayemo difference itandukanye na idab tekniki cyangwa se na nivo ya kompetisiyo itandukanye.
Jean Damascene Ndagijimana utoza IPRC Kigali ashimira ubuyobozi bw'irishuri inkunga budahwema gutera ikipe yabo, abizeza ko umusaruro uzaboneka kabone niyo byatwara igihe kirekire.
Ngira ngo murabizi ko principal w'iki kigo n'abayo akorana nabo murabizi ko bashirimo ingufu cyane mu iterambere ry'imikino, haba ntekereza ko nta kintu bataduhaye, ahubwo icyo tubasaba ni ukumva ko aba bana dufite mu kuzamuka ntarabo kuzamuka mu isaha imwe cyangwa mu minsi ibiri bemere ko umusaruro ari uzaboneka w'igihe kirekire. Turacyazamura abana, ntabwo ari ikibazo cy'uko twabuze ibintu, byose barabiduhaye barabifite kandi turanabibashimira.
Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Aloyis.
Rakoze Fideli, muri Somalia abasirikare 22 ba leta barishwe bahitanwe n'igitero cyagabwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ejo ku munsi wa Mungu. Ababonye igihico gitero cyababamyesha ko Al-Shabaab yakoresheje umwihevyi yari mu modoka itezwemwo kibombe, kandi bamyesha ko imidugu itatu ya gisirikare yatwawe nabo barwanyi. Andi havugwa ibitero ni mu gihugu cya Turukiya, aho abapolisi babiri bafuye, abandi bantu bashika 22 barakomereka bahitanywe ni bombe yatezwe mu muduga mu gisagara cya Gaziantep kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Nta muhari numwe uritirira ico gitero gushika. Muri Ghana, umugambwe utavuga rumwe na leta National Democratic Party waragenye Nana Akonadu Angiemane Rawlings, yahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'ico gihugu, ko ari we hazoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 kuza. Naho ubwato bwa mbere butwaye ibidandazwa ejo ku munsi wa Mungu niho bwava mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika bwerekeza muri Kiba. Inyuma y'imyaka irenga 50 ico gihugu ca Kiba cari kimaze mu bihano vy'ubutunzi cari cafatiwe na Amerika. Ubwo bwato burimwo abantu 70 bwagiye buva ku gifuko co mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida, bukaba butekanya gushika i Havana mu gihugu ca Kiba ku munsi wa mbere. Mu mpera z'uyu mwaka uruja n'uruza rw'indege hagati ya Amerika na Kiba niho rutekanijwe kuzosubira gutangura.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi d'Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanye. Nimutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.